mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bine mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edi Rwemba suza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Hari umugitifu wo mu nzira za Nyaruteja batemye, bamutwikira n'imodoka n'undi mudaso, ndetse nawe ngo baramutemye, ubwo bakaba babyitirira Abarundi ngo nibo babikoze, ari nayo mpamvu bahise batwirukana.
Uwo ni umwe mu Barundi 115 birukanywe mu Rwanda, bavuga ko impamvu ishobora kuba ari urwikekwe ni igitero giheruka mu karere ka Nyaruguru mu Rwanda, bivugwa ko gishobora kuba cyarakozwe n'Abarundi. Inkuru n'izindi zivugwa mu karere turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu tuyahereye mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi 115 bakiriwe n'inzego z'ubuyobozi ku ruzi Akanyaru muri komine Ntega y'intara ya Kirundo kuri uyu wa gatandatu. Abo Barundi birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda, aho bari basanzwe bakora imirimo iciriritse. Bavuga ko bahowe urwikiye kuko igitero giheruka mu karere ka Nyaruguru mu Rwanda cyakozwe n'Abarundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze mu ntara ya Kirundo.
95 muri abo Barundi birukanwe kuri uyu wa gatandatu mu Rwanda baturuka muri komine ya Ntega, bakenya cyane baturuka mu ntara za Muyinga na Ngozi. Baravuga uko birukana
nyene badusumikanije batwirukana ngo nitugiye wacu Burundi, ndabagutwaga ati nase amatungo yacu iragenda gute kandi mugende mugende mwakoye byangombwa byemerwa ko muzaza gutura neza cyatari mukahita mugaruke mu ngo zanyu ubundi twatereshe igikumu.
Wewe wagiye ari mu Rwanda
2005 ari amatora y'itambere arangiye
wazanye
nje nta na kimwe nzanye byose mbitaye amasaka dushimbo umuceri wari ku gasozi imirima itanu n'amasaka yarakiri ku gasozi n'inka yanjye n'umugore n'aba.
Hari abavuga ko bakubitswe, abandi nabo bakemeza ko atawabariye urwara.
Twe nyitwaraye ku murenge uyu munsi gitifu atuzindura mu gitondo tuza gukanyara gutya nyundi baratwambutse, nta muntu bigeze bakubita
nge ntibankubise inkoni se ngaho bayinkubise
bayigukubise bigenze gute
barimwe badushushubikanya ngo nitwihute. Ndabwira atako se umuntu iyo murimwe muramucyura muramutwara mu mwirukankana daso yahise ankubita inkoni hano ntibona ko havyimbye.
Uwo mukenyezi we avuga ko yirukananwe n'abana yabyaranye n'umunyarwanda.
Nyine ngo ku munyarwanda ubwo rero abandi babirukanaga ntago banyirukana, rero ikintu cyatumye tutumye banyirukana kuba kwari kwahukanye na se w'abo bana, ariko nzabazataha n'abanyarwanda. Iyo ikintu nasaba ni uko nazasubiza y'abana babo.
Kuva mu mwaka w'2016 Abarundi batari bake bagiye barirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi muri abo birukanywe uyu wa gatandatu bavuga ko bari baretse kubirukana icyo gihe kumva basigura.
Ubwa mbere batubwiye ati mwebwe mwashatse abanyarwanda ni mu gihariye tujya ku ruhande, batubwiye ati mwebwe mugende musanga abagore banyu nta burenganzira tubifitiye bwo kubirukana. Nuko byagenze
kiriya gihe babaretse kwa musa abagore b'abanyarwanda kazi
neza cyane.
Abavuganye n'Ijwi rya Amerika baravuga icyo bazize uno munsi.
Hari umugitifu wo mu nzira za Nyaruteja batemye, bamutwikira n'imodoka n'undi mudaso, ndetse nawe ngo baramutemye, ubwo bakaba babyitirira Abarundi ngo nibo babikoze, ari nayo mpamvu bahise batwirukana. Ngo Abarundi ngo barambuka ngo bakaza ngo aho dutuye ngo tukabacumbikira ngo bigatuma bakora ibibi
ngo birangire rero ngo ntibaza babateye bataje ngo batanyuye dukwamwe mu kwabo bitewe ngo nabo bateye mu majyaruguru ngo bica gitifu waho ngo bica ngo n'imodoka bazitwika ngo Abarundi rero natwe nibataye twatanyuye dupakireje ubundi
bagize icyo basaba.
Ubu tugiye gutura hano iwacu twasaba mwebwe mushinzwe umutekano tukagenda tugatora ibyacu, ntabwo tubizi ariko icyo tuzi cyo ubu ngubu turaje ntabwo tuzongera gusubirayo.
Bageze ku gataka k'u Burundi ku mutumba wa Kinyuvu uri muri komine Ntega ku nkengera z'uruzi Akanyaru, bakiriwe n'abategetsi batandukanye b'intara ya Kirundo uhereye kuri Buramatari Alain Tribert Mutabazi. Musitaneri wa komine bashikiyemo ya Ntega Ngabonziza Filipo avuga ko bose bashikira mu miryango yabo
abateza kugenda mu makomini wabo bagiye abari nabo bashika 25 bakunye ngaha ku ntega no kuvuga bashikiye mu mitumba mu miryango iwabo udafise inzu kuko bari masanzwe amazi yo imyaka myinshi barafise inshuti inshuti zabakiriye bashikiye mu mahama mihaniya iwabo hanyuma byerekeye byo gufungura naho nyene nibaza ko atangorane kuko baje muci imyaka yeze tuzogerageza uburyo bwose kuko abanyentega zasanzwe dufashanya turondere hirya no hino kuko zasanzwe dutoza utuntu tuza turafashisha abantu batishoboye utwo nibaza yuko atwavuza turabungabunda nka mino minsi mu kurindira yuko nkumbure leta ico yoronka yo dufasha
ngabo nziza avuga ko bagiye kubandanya babahimiriza kuguma mu ngo zabo
nkuko twama tubigira turakunda kuza turagirisha inama cyane cyane bajya baba baraje tukabagishira hamwe tukabagirisha inama kugira ngo tubereke neza yuko mu Rwanda ta kintu kiriyo gisumbije ibiri mu Burundi ariko keshi bagiye barumva akamo kako twabateye ubu ntangorane bose ariko no batera akamo yuko batosubira yuko kuntega haramera urimye urimbura kandi mvura ubu iragwa neza
mu kirundo mu buraruko bwo Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Mu Burundi nanone abafaransa bane n'umurundi umwe bakurikiranwe n'inzego z'umutekano mu mujyi wa Bujumbura guhera kuri uyu wa gatanu igipolisi cy'u Burundi kibashinja kwiba bakoresheje guteka umutwe. Umurundi wafashwe asanzwe ari umukozi mukuru mu biro by'iperereza. Uhagarariye Ubufaransa mu gihugu cy'u Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu ntacyo yabivugaho. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya.
Kurubuga rwa Twitter kuri uwa gatandatu mu gitondo ubushikanganje bw'umutekano mu Burundi bwanditse ko abafaransa bane n'umurundi umwe bahagarikiwe mu gisagara cya Bujumbura kuri uyu wa gatanu. Ubwo bushikanganje busigura ko bagirizwa kwiba hakoreshejwe uruyeri escroquerie mu gifaransa hamwe no kwiyitirira amashyirahamwe y'ubutunzi yatemewe n'amategeko kandi atabaho societe fictive mu gifaransa mu bijanye no gutumatumana kw'amakuru. Ubushikanganje bw'umutekano burangiza buvuga ko abaswa ari batanu bafunzwe cy'amaso mu gihe amatohoza ari karakorwa. Umuvugizi w'ubwo bushikanganji Pierre Nkurikiye yabwiye itangazamakuru ko gushika ubu atayandi makuru arenzaho ashobora gutanga. Maître Fabien Segatwa aburanira wa Faransa yemeza ko bari bashitse ku butaka bw'u Burundi itariki ya 21 ukwezi kwa gatandatu ku munsi wa kane w'indwi. Asigura ko bakinjira mu Burundi baciye bakwa impapuro zabo z'inzira ariko bemererwa kubandanya mu ihoteli bategerezwa gushikirako. Avuga ko kuri uyu wa gatanu basorewe imitaha yo kubahagarika maze bajanwa muri parke kumvirizwa n'umucamanza. Bagirijwe ibyaha bitatu nyamukuru: ukwiba hakoreshejwe uruyeri escroquerie, gukoresha impapuro za magendu n'iz'impimbano 4A/4 hamwe no kwiyitirira amashyirahamwe y'ubutunzi yatemewe n'amategeko kandi atabaho societe fictive. Ariko Maître Segatwa asanga amategeko yararenzwe.
Nukuri jeyo ndabiravye je mbono menga nta kosa bakoze mu Burundi bari baje kuraba societe yabo ibyo abagiriza nyamba barabikoze ntibyakorewe mu Burundi kandi naho no byakorewe mu Burundi sibo babikoze kuko baje kuraba societe ihari ibyo bita rero ngo ni foisage de fond ntibibaraba ibyo bita ngo ni excoquerie nta babona bihagaze ibyo bita ngo ni fraction muri constitution de la societe ntibabona ingene bigenda kuko sibo bagize ayo masosiyete abo baje ayo masosiyete ariho bari baje kuraba gusa ingene sosiyete yabo boyinagura kuko babona kuri kurakora nabi nta kindi. Iyo yari dossier commercial abantu batwara amasosiyete batumvikana byogiye muri sendare y'ubudandaji hanyuma abuguruye iyo agence bakamenyekana abayitwara uyu munsi bakamenyekana kuko nta sosiyete ishobora kuba fonctionnaire atamuntu twara tamuntu ayitiriwa nibishoboka. No kuvuga rero ibyo bintu bace bafata banyene societe bakabapfunga bica bituma yuko enquete idaheza ngo ihere kuko iyo enquete nibindi commercial byari kugirwa na sendare y'ubudandaje.
Ubu aba Faransa bafungiwe mu mabahero y'u Burundi atandukanye. Umwe yajanywe mu mabahero rya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi afungiwe abagirizwa ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 ubundi yarungitswe mu ryo mu rumonge mu manuka bushyira uburengero bw'igihugu. Ubugira gatatu afungiwe mu ibahero ry'Imuyinga mu buraruko bushyira ubuseruko mu gihe wa nyuma abarizwa mu ibahero rya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Umurundi yahagaritswe nubwo igipolisi kitashimye gutanga umwidondoro wiwe nawe yamenyekanye. Ni umwe mu bakozi bakuru b'iperereza ry'u Burundi nk'uko amakuru ava mu gipolisi abyemeza. Yitwa Donatien Ndayishimiye ubakaba afungiwe mu ibahero rikuru ry'intara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Ubuserukira Ubufaransa mu Burundi ambasadeur Laurent Delahousse ntiyahakaniye cyangwa ngo yemereje ijwi rya Amerika ibyerekeye ifatwa ry'abo Bafaransa. Mu butumwa bugufi bwanditse yatubwiye ati: "Ntacyo ndabivuga ko Roger Wikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ryemeje urutonde rw'agateganyo rw'abarwanashyaka baryo bazarihagararira amatora y'abadepite azaba mu kwezi kwa cyenda. Mu nama nkuru y'ishyaka ku rwego rw'igihugu, iri shyaka ryanagaragaje programme politiki nshya ikubiyemo zimwe mu ngingo rivuga ko zinenga ishyaka riri ku butegetsi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yari mu nama y'iryo shyaka.
Ubu rero turagira ngo dufatanyije turebe niba twemeranyije ko iyi nyandiko tuyemeje.
Murashyira ibiganza hejuru abayemeje hafi ya bose. Murakoze.
Hari umuhango wo kwemeza programme politiki nshya y'ishyaka ritavugwa rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Democratic Green Party mu nama yahuje abarwanashyaka baryo kuri uyu wa gatandatu yabereye i Kigali. Ni programme ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ribona ko ibikubiyemo byagombye kugira impinduka ku byo bavuga biriho. Umva bimwe mu byo bavuga.
Kubijyanye n'impfu za buri munsi z'abafungwa, abashinzwe umutekano bazengererwa ubumenyi bahabwe ubushobozi bw'ikoranabuhanga, ibyo bita mu Cyongereza za rubber bullets, na amasasu atica ariko aca intege ushatse kubangamira inzego z'umutekano ku buryo bashobora kubasha kumushyikira ariko batarashe mu cyico. Ku buryo igihe umufungwa atorotse bashobora kumufata mu bundi buryo, kurasa akaba aricyo gisubizo cya nyuma kandi hifashishijwe ubwo buryo bwa rubber bullets. Ku bantu baburirwa irengero, tuzashyiraho amategeko aha ubushobozi polisi ariko babe babazwa n'inteko ishinga amategeko maze nabo babitangireho ubusobanuro, bityo bibe byabituma babikora ku buryo bunonosoye.
Muri iyi nama ni naho ishyaka ryemereje urutonde rw'agateganyo rw'abazariserukira mu matora y'abadepite ateganijwe mu minsi itaha. Ni urutonde rw'abantu 55 kandi barasabwa urutonde rw'abantu 80. Iri shyaka riravuga ko imyanya isigaye izaharirwa abarwanashyaka b'abagore ku buryo itariki ntarengwa rizaba ryujuje ibisabwa. Ku rutonde rw'ibyo bavuga byagombye guhinduka nk'uko bigaragazwa n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, byiganjemo ibibazo by'imisoro bavuga ko ihanitse ku Banyarwanda, ibibazo bishingiye kuri politiki y'imiturire n'ibindi. Ni ibibazo n'ubusanzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka ushize 2017 bwana Frank Habineza wari urihagarariye yagarukagaho. Kuri inshuro bwana Habineza nabwo aravuga ko imikorere y'inteko ishinga amategeko nayo yagombye kubihinduka.
Muri programme politique y'ikibazo cya ruswa kigaragara cyane gusasagura ku mutungo wa Rwanda, usanga n'ubundi abantu bagenda bakabazwa cyangwa bakavuga mu ngenzi mukuru imari ya leta kavuga, ariko bisa nkaho birangirira aho ntihagire ibintu bikomeye bibaho. Turifuza ko inteko ishinga amategeko izashyiramo imbaraga nituba tugezeyo, ku buryo nta muntu uzongera kwiba umutungo wa leta. Tubakurikirane yaba ari minisitiri, yaba ari inde wese, yaba ari umuyobozi ukomeye, amafaranga ayagarure no kuyagarura.
Umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije kandi akavuga ko no mu bucuruzi leta itagombye kubera intambamyi ba rwiyemezamirimo.
Ubundi leta ntabwo yagombye kwivanga mu bucuruzi. Leta yagombye kureka abikorera ku giti cyabo bagakora kugira ngo sekiteri prive izamuke. Tuvuge ngo mu modoka hari ikibazo cyo kwiharira amasoko nk'aho yabatwara amabisi, ugasanga ari amasosiyete nk'abiri yihariye imihanda y'umujyi wa Kigali, noneho bikabuza n'undi muntu wari ufite initiative kuba afite bisi cyangwa mini bisi kuba nawe yakora. Turifuza no kwa ayo masoko byagira uburyo bisobanuka kugira ngo n'undi muntu wifuza kuba yakora mu muhanda nawe abe yakoraho, kugira ngo haba ari abantu babiri batatu bihariye isoko ryose.
Iri shyaka ritangaje ko rigiye guhatana mu matora y'abadepite mu gihe mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu 2017 bwana Frank Habineza wari serukiye yagize amajwi 0.78%. Namubajije niba kuri iyi nshuro noneho yizeye ikinyuranyo mu matora.
Icyizere twagifite kubera ko ubushize yari amatora agoye cyane, yari amatora ya Perezida wa Repubulika, ari intebe imwe gusa ikenewe, kandi ishyaka ryacu nk'uko mwari mubizi mwese twahanganye n'amashyaka 9 yose mu Rwanda. Bari bahuriye hamwe amashyaka yose ari za PSD za PL, bose bari bashyigikiye umukandida umwe. Ni ukuvuga ngo twebwe ishyaka rimwe ryari rihanganye n'amashyaka 9, byari ibintu bitoroshye rwose. Ariko ubu turi amashyaka hafi 5 agiye guhatanira imyanya y'abadepite, ari FPL na koalisiyo yayo, azabona PSD, azabona PL na PS mbere kuri natwe. Ni ukuvuga ngo imyanya ni myinshi kandi nayo imyanya 53 nabwo ari umwanya umwe. Turumva ko dufite icyizere kuko abaturage barahari.
Kuri iyi nshuro nabwo abarwanashyaka b'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije bongeye gutora bwana Frank Habineza ku mwanya wa perezida w'ishyaka. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rigaragaje urutonde rw'agateganyo mu gihe kandi ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi naryo kugeza ubu mu turere hirya no hino mu Rwanda hamaze kumenyekana bazarihagararira. Andi mashyaka ntacyo aratangaza. Biteganijwe ko hagati mu kwezi kwa karindwi aribwo komisiyo y'amatora izarangiza kwakira kandidatire z'abashaka kwiyamamariza umwanya w'ubudepite. Amatora nyirizina nayo ateganijwe mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Guhera none buri wa gatandatu no ku cyumweru ijwi rya Amerika rizajya ribagezaho ikiganiro kwa Nyaburunga kivuga kuri politike, imibereho myiza, intwari ibereye, umutekano n'ibindi mu Burundi. Ni ikiganiro dutegurirwa n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi b'ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga uno munsi tukaba tugiye kuganira ku ijambo ry'umukuru w'igihugu aherutse gushikiriza kuwa ndwi ruheshi umwaka wa 2018 aho yarahejeje gutera ku gikumu ibwirizwa shingiro rishasha rigenga Burundi kuva uwo munsi n'iryo rikaba ryatowe n'abarundi ku igenekezo rya 17 rusama uyu mwaka turimo 2018. Iryo jambo ry'umukuru w'igihugu rero akagaruka kuri byinshi avuga ati wipfuza kwigira kure ibihuha n'ibinyoma yo gisomera ati kandi ntiryahinyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ahubwo ryahinyanyuriwe iteka ry'abarundi bose.
Barundi, barundikazi, nshuti z'u Burundi, amatora y'ibwirizwa shingiro ararangiye ariko twagomba kubamenyesha ko mu kiringo kitarenze imyaka ibiri twimirije amatora azoba mu mwaka w'2020. Kamboneza mu mugambo CNDD nabwo mabenyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira mu mwaka wa 2020. Muri iyo ntumbero dusabye abarundi, amahanga n'amakungu ko butosubira gusamazwa no kugwa mu mitego y'abatanga insiguro zitarizo ku bijanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hari uno munsi ndetse no kuri ibyo bwirizwa shingiro duteye ko igikumo uno munsi. Uwifuza kwigira kure ibinyoma n'ibihuha yogisomera mubimenye neza kuva uno munsi, abihana bihane. Iri bwirizwa shingiro ntiryahunyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nk'uko abansi b'u Burundi bari bamaze igihe babidumisha. Iri bwirizwa shingiro ntiryahinyanyuriwe ineza iteka itekane na kazoza keza k'u Burundi na bene Burundi. Kuri nyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshyigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera mu mwaka wa 2022. Ni navyo kandi niyemeje kubandanya kandi nzobandanya ngendera mu gukorera igihugu cacu no kugiteramira gushika ku iherezo ryanje nga ku isi. Iyi ngingo y'integuro nziza y'Imana mushobora byose ku gihugu cacu, ku barundi bose no kuri jewe nyine ubwanje. Icyubahiro kibe icy'Imana mushobora byose ubu n'ibihe byose. Imana mushobora byose iyo cyamuna.
Kwa Nyaburunga
no munsi rero turabira hamwe n'abatumire bacu iryo jambo ry'umukuru w'igihugu. Muri iryo jambo igituma yari shikirije akongera gacagaruka no kwerekana yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azoshigikira umukuru w'igihugu mushasha ngo azokwitorerwa n'abarundi. Turarabira hamwe rero igituma yagarutse kuri iryo sezerano, turabe n'umwizero iryo jambo ryoba rihereza abanyapolitike, turabe n'ibara makenga rivyura mu mitwe y'abanyapolitike uno munsi. Abatumire turi kumwe rero ni babiri, hari Honorable Tassiano Sibomana n'umwe mu batowe mu runani amizero y'abarundi. Honorable, ndakuramukije.
Ndakuramukije nanje kandi ndaramukije n'abatwumviriza bose.
Kaze kwa Nyaburunga.
Umwakoze kuntumira.
Urakoze. Ubundi turi kumwe ni Olivier Nkurunziza, n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Iprona. Ndakuramukije Nkurunziza.
Amahoro Jerome.
Kaze kwa Nyaburunga.
Urakoze no kumijambo.
Urakoze cyane. Reka kumbure tugire ko hano kuri iri jambo umukuru w'igihugu yashikirije ku wandwi iruheshi, mbega mu mugambwe w'abadasigana Iprona ubwa mbere muri rusangi mwajyakiriye gute?
Ubwa mbere icyo twamenyesha nuko iryo jambo umugambwe w'abadasigana wajyakiriye neza cyane, kuko ubwa mbere ni jambo ryaje gukura amakenga ku Barundi n'abanyapolitike. Na burya twari tumaze iminsi turiko turigisha iby'ibwirizwa shingiro mu gihugu, twebwe twarabibonye ko mu mwaka w'1991 umugambwe w'abadasigana ariwe utwara warateguye ibwirizwa shingiro, kandi twarabonye yuko atariwe wanaritwaye, haciye hatwara Frodebu mu 2005. Frodebu ni ariko ubutegetsi nayo nyene yarateguye ibwirizwa shingiro, gucyo nyene nayo nyese yatwaye hatwaye umugambwe CNDD-FDD. Je yituma twita ama tuvuga duti ibijyanye n'ibyizwa
na CNDD-FDD datari izotwa
birashoboka none turi mu matora ntidushobora gusanga idatwaye. Mugabo no kugira nerekane neza yuko ubuteguye ibyizwa shingiro bitaba byerekana kari we aritwara. Twebwe rero umukuru w'igihugu ashikirije ijambo ica kabiri nuko twabonye yuko ijambo yari yashikirije igihe yarahira itariki 28/2015 yari yamenyesheje neza abarundi n'abakungu yuko ari kiringo cyo cyanyuma. Twebwe rero mu mugambwe w'abadasigana Iprona byatweretse yuko umukuru w'igihugu atihindukiza mu ijambo, kuko ibyo yashikirije abarundi n'amakungu asubiye kuvyemanga.
Murakoze. Reka mpindukire kwa Honorable Tassiano Sibomana, umuvugizi urunani amizero y'abarundi. Ijambo umukuru w'igihugu yashikirije ku wandwi ruheshi aheje gushikiriza gutera igikumu ku ibwirizwa shingiro rishasha mwebwe mwajyakiriye gute?
Twebwe twararyakiriye, turaryumviriza, turarizirikana. Mugabo navuga ko twaryakiriye nk'uko tutahora twakira ayandi. N'igituma tutaryakiriye nk'uko tutahora twakira ayandi, yarivuze ahejeje gutera igikumu ku ibwirizwa nshingiro twe tutemera. Sinzi ko mwibuka mu Rutana ijambo yigeze kuvugirayo. Yavuze ko atazogaruka ku biringa ari bibiri. Mugabo acavuga ati abenegihugu babinsabye sinzo bagambarare. Mbegeje uza wumva ko abenegihugu bagiye mu ibarabara ngo turabimusabye. Dufatiye kuri ibyo yari yavugiye mu Rutana, twoca dusya bwose ko azoca avuga ati abanyagihugu ntaca mukinsaba. Nakabazo.
Mvuga rero utabanyagihugu arashaka kubimusaba hanyuma agacagaruka.
Oya, erega ati mu baba bisabye. Ashobora kubipanga uko. Ati jewe ku bwanje nari nabishatse ko ntitoze. Mugabo urabona bene gihugu. Ntawe bazi iyo byaje biva. Urabona bene gihugu babitirirwa byinshi. Tutaragira kampanye bavuga ngo nibwirizwa shingiro niba barisabye ko rihinduka. Nahoshwe.
Kwa Nyaburunga.
Uri kuravuga ibyo bifite ubukene abarundi bagaca bamenya ko baheruka kwitorera kwitunganiza amatora atani ifashanye ivuye hanze. Ibibazo yuko uri kuravuga ibinyoma.
Nda kubaze. Abarundi bwo bahamagara kuja gutora ukazana intaro. Ubaza ko haramatike babarihiye kugira baje gutora. Ama ubusanduku bw'itora hari ubwo bakomanze hanze. So bwari bwarakoze. Mbe uraje ajya makarata y'amatora. Aje mahantu zeye twakoresha mu kugira ko ushira ko onya canke yego. We ntushobora gufotora igihumbi canke ibihumbi bitanu. Ngiye nti wayaravye. Yene n'umukwiba byavuye aho nyine kuko ari wese yashobora kumufotora. Uvuga ko ta mahera menshi yakoreshejwe. Amahera yakoreshejwe n'abagize kampanye.
Ko mwayigize barabahaye.
Ha, icyo bari kuduha ntitwari kuganya. Urumva rero. Icya gatatu. kandi arico gishobora kuba cyane namukonoye nivyo bindi byose agacabona ati bwa buri ntaco ncera aya matora
aya
aya yuko hakane bwizwa shingire ga guhakana byaranze yo rewo menye niba butabizi bizatangajwe na se nivyo ni hamwe aga aya menya gutwengara yawe wewe umukuru w'igihugu arabitsi ingere bimeze haya arabitsi nase de barabitsi ego chan
iprone nawe nyine barabitsi
abatabizi n'abakorezi mu gapatiri we bategeza kuba bizi kane
tasiano ni bimira harugura tasiano arahugura
yeye mwereka we uri mvugira ibyo wawe rekaje muguze nacho
uguza bira bigaba
amaze kubona
ubuze ngo abapatiri ngo patiri arabizi ngabakorezi ni batabizi ubuga
abantu nzi amatwa mu patiri wawe ni sende David de abana abakorezi babo
abakorezi ni iprone
ye ba jake ba mutabazi
ubwo imvugo ya tasiano ikomeretsa ni mweni eh
ni cyahe ikapatiri n'ajura guheretsa imisa neza
mwebwe namwe muri inde muri rusufe
ni biheba
oya ya ubwo yirondera arumva arya matora Jerome yaratanze kigo kandi kigo harya ni wihende arakibonye iga kandi barabivugaje Nene nta numwe muri ayaga kugira ati ibyo twabonye twarabonye ku bintu byahindutse
ko ari uwo yatangaje ko oya yatsinze
yabuze uwitangaza nayo gutsinda ko nta wikesha ubupyimba ehe nko hakarorero mu byacyona no kuba byara mukondoye bega turamenya ko mu nzego z'umutekano oya yatsinze muramenya ko hari amashuri hose oya yatsinze
Nzego z'umutekano.
Nuramenya aya mavire nuramenya abantu bose bamaze kumenya gutandukanya cyase nuru.
Ariko nk'ibyo ntatohoza ryavyo ryabaye.
None yega twari yagiye mu kandi twara aho twashoboye gushika turahazi turayahagarariye. Atari hari mu mitumba berukanye amandatere yacu bakarundayo ibyo bikaratasi nakubwiye bya yego. Uyu yaratsinze kandi barabizigira.
Ari kwa rafu ya majuki gizwa shingiro jaro msara shua kujina yu kuhu na yu ya ro.
Akama inyara kutukegara ya we. Aja matuki wabu zesi yu baro. Ichaka vili. Halina mashura kuwa bari bashi gikie bimge. Hindu ka. Bari kumwe mumugamu. Mugamu kija chuko banda nyatuko alawata gishiki.
Banda nsubile mumugamu adasikana iprona. Nje kukinu chumu izero. Ili jamu mkuligi uyashiki lije. Umu izero jowa jaraba. Sigiye mumugamu adasikana iprona. Nuhu.
Kwa mugambo w'abadasigana biprona icambere twovuga nuko irwirizo shingiro tugomba dukwibutse ko twiye twashigikiye ko batora ego
yavuze ngo
muri yuko Tasiano avuga ibyo byose Tasiano abivuze ni kwasandwa bivuga Tasiano
ivuga yura imenyereye
ndabimenyereye igihe yovuga yuko byagenze neza yoba nashobora kubivuga n'umusiri
yoba ari we
kandi abivuze no cantanga
yoba urasigura icyiza muri iyo irwirizo shingiro
ico nemera gusa Icho nemera gusa nuko iribwirizwa shingiro ukonzi riko ryatugenga abatoye ego canke oya
urakoze reka ndagushimire Olivier nkuru nziza nibutsa yuko uri umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugango wa Dasigana Iprona wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
ukengurukiye gose Jerome n'ubuzobandanye mudutumira
urakoze ndagushimire Honorable Tasiano Sibomana wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
nagushimiye cyane kuba wantumiye kandi ndashimiye n'abarundi kambere n'abanyamahanga batwumvirije kandi ndabaremesha abibaza ko umugambo umwe cyangwa umukuru w'igihugu ashobora gusenya amasezerano yarusha bigahari akabahera ndaheze nibateshwe bate
icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe ijambo ry'umukuru w'igihugu umwizero kumbure n'amakenga byo bajyateye mu banyapolitike aho yashikirije yuko atazukwitoza mu mwaka w'2020
Kwa Nyaburunga.
Chari kila meshejwe na Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga, ni misi yose kwa gatandatu no kuimana, isaha 12:15 zo kumugoroba.
Kwa Nyaburunga, ni kuri radio, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Jerome Niyonzima umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika utugejejeho ikiganiro kwa Nyaburunga naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashe kwegeranya aya makuru muri studio ya Gatani Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika